muteza batwira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nkuko mubiza ha mu Burundi, amatora ni kuwa gatatu, seni irahumuriza abazatora.
Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva kubayirongoye gushika kuri bajye bari mu biro by'amatora. Bazaba bari ku murimo amatora abagiye kuraba ngene byifashe mu mabiro hijya no hino, ico babuza ko bashobora gutorera aho bageze.
Pierre Claver Kazise ni umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi seni. Ni mukanya rero byose mu makuru y'ibiyaga bigari. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, Nigeria yafashe indege yo mu Bwongereza yarenze ku mabwiriza akumira virusi ya corona. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradio yanyu. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, leta ya Nigeria yafatiriye indege yo mu Bwongereza kubera ko yarenze ku mabwiriza akumira icyorezo cya virusi ya corona. Fidel Niyonga baratubwira ibindi kuri inkuru.
Ingingo ziririnze indege kuva no kuza mu gihugu cya Nigeria yafashwe haraheze indwi zitari nke. Bitekanijwe ko iyo ngingo ibandanya kubahirizwa gushika ku itariki 4 y'ukwezi kwa gatandatu n'imiburiburi nkuko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe iby'indege mu gihugu. Yamara indege zigenewe gutanga serivisi zikenewe cyane nko gutanga ibifungurwa n'ibikoreshwa mu bijyanywe n'ubuvuzi zirarekuriwe kugira uruja n'uruza. Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria, Hadu Sirika, yatangaje ku munsi w'Imana ko indege y'isosiyete yo mu Bwongereza Flairjet yafashwe kubera yarenze ku mategeko yashyizweho mu ntumbero yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Uwo mushikiranganji avuga ko iyo sosiyete yari yarekuriwe kugira ibikorwa bijyanye no gutabara, yamara ko byibonekeje ko yariko ikora imirimo ijyanye n'ubucuruzi. Amenyesha ko iyo ndege yafashwe abayikora ko bakaba bariko barasambishwa kandi ko ibihano bikomeye bizofatwa. Mu itangazo abakoresha indege Flairjet bashikirije, bavuga ko bariko babandanya gukorana n'abategetsi ba Nigeria kugira batorere inyishu ikibazo kihari.
Muri Afghanistani, umutwe w'Abatalibani urigambye igisasu cyahitanye abashinzwe umutekano barindwi, gikomeretsa abandi 40 mu ntara ya Ghazni. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye iyi nkuru.
Umuvugizi wa Minisiteri y'umutekano mu gihugu muri Afghanistani yabwiye Ijwi rya Amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa 173 w'ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya Afghanistani cy'iperereza. Umuvugizi w'umutwe w'Abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye icyo gitero, avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'Abatalibani. Mu kindi gitero, Abatalibani bishe abarwanyi barindwi b'umutwe ubarwanya mu ntara ya Takhar. Umuvugizi wa polisi muri iyo ntara, Khalil Asar, yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka Yangi Kara, avuga ko Abatalibani babiri nabo bahakomerekeye. Mu cyumweru gishize, uruhererekane rw'ibitero umutwe w'Abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul, byatumye Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko agabwe ibitero simusiga ku mitwe y'Abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba. Abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma y'aho basinye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri.
Geoffrey Mutagoma, tugumane. Noneho tujye muri Isirayeli utubwire ukuntu urukiko rwahamije uyu munsi umuheza nguni w'Umuyahudi icyaha cyo kwica atwitse umuryango w'Abanyapalestina mu 2015.
Inzego z'ubutegetsi zivuga ko Amiran Ben Uliel yajugunye ibisasu bigatwika mu rugo rw'Umunyapalestina mu ntara ya Cisjordania, bigahitana umwana w'amezi 18 n'ababyeyi be bombi. Undi mwana yarokotse ubwo bwicanyi bwabaye intandaro y'ubushyamirane bushya hagati ya Israel na Palestina. Ikigo Shin Bet gishinzwe umutekano mu gihugu cya Israel cyavuze ko uru rubanza ari icyitegererezo cy'ingenzi mu kurwanya iterabwoba rikorwa n'Abayahudi. Sekuru w'umwana warokotse yavuze ko uru rubanza rutari bugarura be bapfuye, ariko ko atifuza ko hari n'undi muryango wagerwaho n'ayo mahano. Umunyamategeko wa Ben Uriel wahanaguwe icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba aravuga ko azajuririra n'ibyo yahamijwe n'urukiko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku radio yanyu mudukurikire no kuri Facebook ndetse na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com mukanya na makuru mu byaga bigari. Duhere mu Burundi nkuko mubiza amatora azatangira ejo bundi kuwa gatatu. Uyu munsi komisiyon ishinzwe gutunganya amatora yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yaboneye umwanya wo guhumuriza abaturage bazatora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro kwa bamenyesha makuru umugwiseni urashima ko imiyamamazo y'amatora yari maze indwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'iminsi ibiri kugira aba amatora nyezina Petero Karaverikazis arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjeje neza akabasaba kwitegura neza.
Iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cyimirije cy'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze ati ubwo amajambo nakoresheje yarabereye ubwo ntaho noba naranyereye hanyuma abanyiyumvamo bakazimira mbega nimba byarashitse ndabigorore gute mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora mbega abanywanyi banje bariteguye. Ibyo ni ibibazo dutanga kw'impanuro ko abitoza kwibaza kuko ubwo twamenye tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye mugabo kandi ijambo riteza kuremesha bitegerezwa ukebura n'ababiyumvamo.
Mu matora kuwa 20 kuno kwezi kwa gatanu gutuma uja kugutorera bizoba vyemewe nkuko bisigurwa n'umukuru w'umugwiseni Kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe.
Imbo zemerera imigwi gutatu kutarenga. Ubwa mbere hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri hariho umuntu agendana ubumuga kumbure bidakunda kwashika aho batorera nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ivyabona cyemeza ko koko uyo muntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora abera hajya ku mutumba biroje cyane yuko uwo muntu baba muzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Kubwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi. Uwo batumye bamuha karanga muntu yabo bakamuha ikarata y'amatora yabo bakamuha urwete rumugena kwariwe abatorera. Ubwa kane bakamuha icemeza ko uyu muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka.
Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore hari abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biruko umugwiseni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze.
Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro by'amatora bazoba bari ku murimo w'amatora. Abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hijya no hino ico babuza ko bashobora gutorera. Ejejwe umutekano bacungera ibibanza byo gutoreramo no mu micungararo yavyo abo baremerewe gutorera aho hafi bari. Hariho abajejwe guherekeza abajyacubahiro hamwe n'abashoferi babo. Hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu. Hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha. Hariho na mwebwe abamenyesha makuru abazoba bariko barakwirikirana abatora nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse.
Umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi hari kindi yabwiye abamenyesha makuru nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko batarunse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe.
Hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise uwo arashobora gutora. Mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize ibiro by'amatora reka ndabwisubiremwo mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora n'abaho ku mutumba nyine bazotorera. igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karanga muntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora uwa kabiri bazokwemerera n'utora afite ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afite ikarata y'amatora
umugwiseni umenyesha ko utazotamba wirorera amatora y'imirije kazi sarongo uyu mugwi akavuga ko hari abantu mvamakongo 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa by'amatora abazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu bya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hagataho abarundi baturiye umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda barasaba umukuru w'igihugu cyabo uzatorwa kwihutira gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi kuri iyi nkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Bamwe muri abo banyagihugu baba muri izo ntara bashoboye gushikiriza ibyiyumviro byabo ku Ijwi rya Amerika bavuga ico biteze ku matora yo ku munsi wa gatatu barashima muri rusangi ko mu ntara zabo ahanini atamidugararo yaranze kwiyamamaza ko ari kumaze indwi zibiri gusa bavuga ko twasoro dukomeye babonye ari uko ku bwabo abariko bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu baterekanye neza ingene bazonagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu mu migambi bashize imbere mu komune ya Kabarore mu ntara ya Kayanza Busiga muri Ngozi Busoni na Bugabira mu ntara ya Kirundo basigura Ijwi rya Amerika kwitosekara ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu muri rusangi na cane cane mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabashize mu bukene butagira izina muri no myaka 5 iheze abanyagihugu baba muri ayo makomune yegereye imbibe z'u Burundi n'u Rwanda babandanya basigura ko batswe umwidegemvyo wo kurondera ubuzima mu mpande zose muri ivyo bihugu gucyo ubukene bubirara hamba bicuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri mu gihe bahora biyunguruza ku ikarata karanga muntu bahabwa na komune bakaja gukora ubuzima mu Rwanda canke gukora ubucuruzi bubayabaye muri ico gihugu ubu nta wemererwa kurenga imbibe adafise igitabo c'inzira passeport mu Gifaransa canke muri karengane laissez passer abashikiriza no makenga bakemeza ko abenshi bahisemo kureka kuja kwisoma muri ico gihugu kuko izo mpapuro zibasaba uburyo bwinshi iyindi mvo abanyagihugu bo muri izo ntara z'u Burundi zihana imbibe n'u Rwanda bashira imbere mu gusaba ko uzotorwa yo kwihutira gukemura ikibazo cicuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nitituka ry'ubucuti hagati y'imiryango yahanye abageni bitagishobotse kugendanira kubera ico cucuka aha tukibutsa ko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yatituwe n'imvururu za politiki zadutse mu gihugu cy'u Burundi mu 2015 sivuye ku kindi kiringo cha perezida Pierre Nkurunziza kitari gihurijwe ko n'impande zose ivyo bihugu mu vyo vyagirizanya harimo ko ku mpande zose kime cagiriza ikindi kubika abakirwanya mu gihe hari abakomeje kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari mu Burundi bahohotewe cane ko ico cucuka u Rwanda narwo rwagizwa ku ruhande rwago ko bamwe mu Barundi barimwo abo babaravukiye muri ico gihugu birukanywe ku butaka bwaho nizagirije u Rwanda rwahakanye rukavuga ko abirukanywe mu 2016 birukanywe kwera batagiriza ngombwa bibemerera kuba mu Rwanda.
Diane Nininahazwe urakoze noneho duhamagariye Pierre Claver niyo nkuru atubwire ukuntu amashyirahamwe yigenga y'u Burundi akorera hanze y'igihugu afite impungenge ko amatora yo kuwa gatatu ashobora kubyara imvururu nk'izo mu 2015.
Amashyirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikirengo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cayo amwe muri ayo mashyirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana iho nyango ry'agateka kazi na muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwarishije amakosome yamye rikurikirana amatora kuva muri kayise rimwe mu yagize ugo runani avuga ko ikiringo cimi ya mamazo caranzwe nuko tihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambi ibiri yabonetse kwikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD na CNL utavuga rumwe na leta.
Nukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe aba bafunzwe abari ku ntonde hari habanyuruzwa hari habicwa ni ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino nukuri ibintu byo kutihanganira ntaho yego amatora yarigeze kuba hari abantu bahiganwa ariko ibintu biri muri aya matora nitwari bwigere tubibona cyane cyane amabi akoregwa abari mu mugambwe CNL
kubwa ayo mashyirahamwe ni nani ibintu bitarabiwe hagufi ivyo vyabaye mu kiringo cini yamamazo vyerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nkizadutse mu mwaka w'2015
bamwe bavuga bati cyaratuvunye ntidushobora kurekura ntidushobora kukibaha nitwe tuzotsinda hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni rwacu kandi ntidushobora kwemera gutsinda ntidushobora kwemera baratwize kuva kera ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba murumva rero yuko umuntu aravye ibintu byo muri kahise ikintu cyacu cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu twereye tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareta bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasubire kutukwegera karambaraye kuko abarundi bararushe nta muntu n'umwana ari umwana arabona kinone abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza
yamariyo migambwe ihanganye yarumvikanye ihamagarira abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo uyu ni Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
twakwambara icyaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Nuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira nasanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kuko arutazoba n'umushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugashuja gukubita mugenzawe mubana musangira urumva ngene witeranije gantunzewe abo ni bene babandi y'amatora heze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze
agatogwasa umukandida w'umugambwe Sanel bihanganye nawe nyine aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira kagohe nabo shaka kubasotora
yaba umutegetsi yaba umupolisi cyane wunda jeje umutekano seni icyo tubasaba bose nuko ubahiriza ingingo abarundi bazofundika mwabandume dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahire basirikare bapolisi bakozi bo mu iperereza ibikoresho mufite ni ibyo kudukingira si ibyo kutuvunagura si ibyo kutumara
Icyo gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyamamazo yagenze
cyancano waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa ntagire rero umunyapolitika bahenda indoto mbiyo yo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura kajagari hayimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu iya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu uri ko arabi aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi amatora azobacungerewe neza hanyuma umuntu wese azogomba kugikwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene
umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Peter Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu wiyendwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabire ayo matora arimo imice itatu ayo umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka nayo baje nama b'amakomine icyo bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora tora nkuko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cyabo iyo bari Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kuberekiza cy'umugera wa corona cyateye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu Pierre Claver Nkuru Kigali ku bwijo rya America
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi rya America ndabasuhuje hano i Washington kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri sanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se kubaza ibibazo uko byifuza muzatwihanganire iki cyorezo n'ikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu uko sanswe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
tuve ku Burundi tujye ku Rwanda aho uyu munsi umunyapolitiki utavugwa rwe na leta Victoire Ingabire yongeye kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabivuganyeho n'undi munyapolitiki utavugwa rumwe na leta y'u Rwanda Justin Bahunga wo mu ishyaka FDU Inkingi madame Ingabire yahoze akuriye mbere yo kurivamo
yitse bwo bacyambe nuko ngo ni barwariraye tuzi ko uri abategetsi bukora Ichaka bitera uko tumaze mise twumvashize igihe basa nkaho bamutesha agakiriro mu cisesa rw'umuntu bwe abavuga ko ari bamugiranye na Ebola wa yonsa ma sheka ya jisire ma kuri mawe noneho ejo buri aho byari nanone kibazo gikomeye nuko ari abantu basa naho na leta cyane uko bamutse umutwe basanga inkuru batanga zisa nkaho zavuye muri iyo ribu ishinzwe kugenzura abakora icyo cyaha ejo kuri televiziyo yitwa 250 iyo ngiro bavuze neza ko basaba yuko bamufunga ahubwo bakanamwica ibyo rero iyo usanze abo bantu bavuga batyo ntibi batidegembya ntagira umwe akoraho kandi bavuga ibintu bivugana n'ubutegetsi aho utangira kuyibuka vuga ibyo no bishobora kabaye
ariko se intandaro yayo makuba yose ni iyihe niki cyatumye muri iyi minsi yibasirwa
intandaro yabyo uretse nubwo hari umuntu uherutse kwicwa hariya mu kuwa mbere uwo muntu yicwa azize ko bibeshye ubashakaga akariwe Tofili ntirutwa ari mu ishyaka rya madame Victoire Ingabire akaza kurusimbuka ndetse ku bungu bane bafunze ariko ugasanga kugira ngo bapfundikanye babishyire kuri uwo muntu ahubwo banabishyiremo Victoire Ingabire kubera ko yavuganye nawe usanga ari ugushakisha bisa n'ibihuza n'ibitekerezo basa nkaho basanganywe cyo kugira ngo bamushyire icyaha cye cyose kugira ngo barebe impamvu bamushyira mu gihome
kuva yafungurwa mu mwaka wa 2018 dore hashize imyaka ibiri urukiko rwamutegetse kuzajya ajya kwiyerekana buri kwezi kandi si ubwa mbere ahamagarwa no muri RIB niki kidasanzwe cyabaye cyabakuye umutima
ahantu ahamagara agomba kubitandukanya hari agomba kujya kwiyerekana buri kwezi uko ahari aho biratandukanye kwa procureur hariyaho hajya kubazwa biratandukanye ibintu bitandukanye biriya rero yagiye hari no kumubaza urakora iki umubiki ahandi ho no kugera kugira ngo werekane ko hari biratandukanye rero tugomba kubitandukanya iyo byombi tugatekereza ko nekana dutangaza ko abo bantu bamuhigira basaba ko bamwica bakivuga ibyo ngibyo bahera ko bamuhamagaza ngo aze kwitaba
ko Victoire Ingabire atakiri mu ishyaka ryanyu rya FDU Inkingi kutarimwe muhora ku isonga ry'abamutabariza
urebye Victoire Ingabire nakenya perezida w'ishyaka FDU yari arenze ishyaka ni figure nationale ni intwari y'igihugu cyose buri muntu wese ubungu nk'aho mvuga yagomba kuba yamutabariza uti kubera iki kubera ko ari we ijwi ubungubu rivugira abanyarwanda ridatinya itarya indimi kandi niyo mpamvu dutinya ko kubera ko muri iyi minsi ishize n'icyorezo cya corona virus cyaje niwe uretse na leta uvuga ibitagenda agatanga n'ibisubizo muri Rwanda rero habonetse umuntu ushambye ngo arenge leta avuga ibintu leta idashaka aho ngaho abagize ikibazo tugatinya ko ubungubu icyazira ni ukubera ko yarushije abandi kandi nk'uko bavuga ntabwo twemwe kubikora turahamagariza buri muntu wese ukunda amahoro y'u Rwanda ukunda ukuri ukunda demokarasi mu Rwanda kugira ngo yamutabarize niyo mpamvu ari n'undi umeze nkawe utari mu ishyaka ryacu nayo twamutabariza
Justin Bahunga ngushimiye umwanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
umunyemari Kabuga Félicien afungiye by'agateganyo mu France aregwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda yatawe muri yombi ku wa gatandatu hafi y'i Paris niki kigiye gukurikiraho mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabiganiriyeho n'umunyamategeko Innocent Twagiramungu uri mu Bubiligi
yafatiye mu gihugu cy'u Faransa kwa gatandatu mu gitondo akaba mu byukuri agomba gushyikirizwa urugereko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Urwo rugereko rero akaba ari rwo rushinzwe mu byukuri gukurikirana amadosiye yose urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwafite, ariko atarabashije kugezwa mu rukiko nyine ngo bayige kubera ko abari bakurikiranwe batari barabashije gufatwa. Ubu rero muri aya madosiye mu by'ukuri mu rwego rwo kugira ngo urukiko rwa Arusha rurangize imirimo yarwo rwafashe icyemezo ko ibihugu abantu bashobora gufatirwamo ari byo bizajya byiga amadosiye yabo bikaba byabacira imanza. Hari n'amadosiye amwe n'amwe bahise bohereza mu Rwanda muyo bari bafite kugira ngo bashe kurangiza imirimo yabo mu gihe onu yari yabahaye, ariko hari amadosiye aremereye akomeye cyane urukiko rwihariye ruvuga ko arirwo ruzayakurikirana uburyo abantu baramutse bafashwe igihugu bafatiwemo nta burenganzira bwo kubacira imanza gifite ndetse kikaba kitanabohereza mu Rwanda. Muri ayo madosiye rero ni dosiye ya Felicien Kabuga irimo, harimo n'andi madosiye nk'ihambiranya Protyose ategeka abahindaga Perezida Habyarimana n'andi akomeye. Ubwo rero mu by'ukuri uko bizagenda procedure buriho ko igiye kugenda mu Bufaransa, bagiye kumunyuza mu rukiko mu Bufaransa kugira ngo rurebe uko yafashwe nabikurikije amategeko y'u Bufaransa, hanyuma urukiko runemeze uko agomba gushyikirizwa urukiko rwa Arusha. Iyo mekanisme residuel yasigariyeho mu rukiko bashobora gufata icyemezo ko wenda yaburanishwa Arusha divizio yabo yamutse nta kibazo ifite ibibazo bya logistike n'ibindi byose bikenewe, cyangwa se bakaba banafata icyemezo akaburanishwa mu Buholandi yaba mu rwego rw'ibanze no mu rwego rw'ubujurire.
Ni ukuvuga ko mu bijyanye n'amategeko ntacyo u Rwanda rushobora gukora ngo rusabe Felicien Kabuga aze kuburaniraho ruvuga ko yakoreye ibyaha aregwa.
Nta kintu na kimwe u Rwanda rushobora gukora kubera ko ayo madosiye mvuze mu Kinyarwanda wenda cyumvikana, navuga ko ari amadosiye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwigombye rwihaye, nibwo rwonyine rufite ubwo bubasha bwo kugira ngo uzaburanisha abo bantu igihe cyose bazafatirwa. Niyo mpamvu kugira ngo burangize imirimo yarwo rwashyizeho iyo mekanisme izakomeza gukurikirana abo bantu. U Rwanda rushobora gusaba abantu bamwe kugira ngo bajye kuburanishwa mu Rwanda ariko batarabaye kuri iyo lisite urukiko rwizigamiye ko arirwo rwonyine ruzaburanisha igihe bazafatirwa.
Bwana Innocent Twagiramungu, murakoze cyane kuri icyo kiganiro muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Geoffrey, ndabashimiye namwe.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye, aya makuru nahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza n'ibiganiro n'andi makuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.